Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza bagenzi mwese turi kumwe, ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa mbere tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2016, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese.
Wabonye imodoka nka zitatu zihagariye rimwe zirimo igisirikare tugipolisi kwana zirakorotse, nateye ubwoba rwose kuko bazanye bapfonye inkoho, ukibaza ati nkumbure baje kwitanya niba barasa.
Ihoreza ari myinshi ishika kuri 12 zidutera ubwoba.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bavuga ko bateye ubwoba n'imiduga yo mu nzego z'umutekano bamaze iminsi babona irimo abapolisi n'abasirikare bafoye inkoho. Inkuru tubashikiriza mu kanya gato kari imbere. Turabashikiriza kandi n'amakuru y'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bariko bavuga ko batavugwa, ni mu kanya kari imbere, mutugume hafi. Duhere mu Burundi. Ku mugwa mukuru Burundi hamaze igihe hibonekeza imodokari zitari nke z'abajejwe umutekano zigendera hamwe. Bamwe mu banyagihugu na cyane cyane ugwaruka bavuga ko baterwa ubwoba n'iyo miduga kuko ibirimwo abasirikare n'abapolisi bafise inkoho ibikoho binini binini kandi biruka gose mbere ahakoraniye imisore bagaca bayifata. Igipolisi kimenyesha ko ari uburyo bushasha bwo gucungira umutekano, gisaba abantu kudacika umutima ariko kuko inzego z'umutekano atari zo guhunga ahubwo ari zo guhungira ko. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Iyo miduga iri kiragenda igenda yimirikanije irimo abapolisi n'abasirikare barikanuye kandi bafite ibigwanisho harimo ibikoho binini binini ndetse n'ibisasu vya rokete, haba hagati mu gisagara cha Bujumbura ku mabarabara makuru makuru, haba mu makariti atandukanye mu tubarabara duto duto canke tw'imigenderanire. Iyo miduga ica hose, bamwe mu banyagihugu baba cane cane mu makariti yabayemo imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bavuga ko babonye izo modokari bakuka imitima, bemeza kandi ko bihuye zisha zimuyora na cane cane urwaruka.
Bambara mutsenje mikati uwari wese baramufata. Yabaza gutora uwo uwari wese bakaza bazanye icyemezo cyo baje gufata abantu nti babagira ubwoba. Mwabaza ta cyemezo bafise bagapfa gucakira.
Hagiye taza ari nka 5 ziza hagiye baza barazirohesha ziza zikomeduru. Muri nka kagwe babaje ne cyane cyane. Facha bibaza bongo muri mu migambi yo kujya guhunga abantu mu mutekano. Nye namwe mukacha miruka kuko babonye imodoka nka zitatu zihagariye rimwe zirimo igisirikare tugipolisi kwana zirakorotse, nateye ubwoba rwose kuko bazanye bapfonye inkoho, ukibaza ati nkumbure baje kwitanya niba barasa.
Ihoreza ari myinshi ishika kuri 12 zidutera ubwoba, tukiruka nyatari tubatwara benshi ntibabare kure bazira ubusa. Turi ku kazi k'iwacu bahita bayora batwara, urumva biradutangaza igituma bahita batwara abantu batabajije kungene bimeze batadusabye na byangombwa.
Ariko hari abandi bemeza ko miduga idapfa bihitanye.
Shabo bafatanye baza ko babazi. Babazi vraiment. No bamabaduca ko barengana uko nyene. None twe ko baduca ko ngaha ntagice batuvuga. Yego twe twa matwicaye ngaha nibaza ko abo bafata babategeza ko babazi.
Ubu ni umuntu bamufashe iyo bamutwaye bakamugira kwitohoza basanda tacho yagira. Benshi baragaruka turabona bagarutse ntibikiri cyane nkuko byahora ubwa mbere. Barafatira umuntu karanga umuntu yisigura bakamurekura. Abantu barapfa ubuntu bagasanga ndakwikete cyangwa kanyike. Bafatisha mu gipolisi batohoza bagasanga sivyo bakamurekura abantu mu kivungu bakiyora.
Hari nabandi bavuga ko abagendera muri izo modokari batagera umutwe n'abajejwe intwaro.
Yeje wundi muri senke baraje bashike bace barasa bace baratwara abantu ariho n'abana bakiri batoyi batwaye bariko baravuza gitari ari bibere mu byo mwishengera bakiri bato bose barabatwara. Chef Dokatiye baramukubise n'amakofi ababaje ntibabo bana bangana gucyo muwajanye bahitira abaca mukubita amakofi kugeza naho n'abantu bari pembeni bavugana. Birababaje kubona uri umushefu dokati uri kurabaza igituma abantu bayo gutabizi ugacikubitwa amakofi.
Abandi nabo nk'uyu mukenyezi babazwa n'umuvuduko iyo miduga igenderako igatuma haba amasanganya.
Kenshi imiduga y'igipolisi iraza ari myinshi ikaza yirukanga kavuza amafirimbi, ego kabisa barazana n'umuvuduko, bamwe nabo bagahahamuka bivanye n'ingene baje. Abari hafi baragwa mu mifurege. Imiduga hari imiduga idashobora guhagarara minini minini idahagarara uko nyene, iyo ihagaze nabi abari pembeni yabo baragira ingorane hejo wundi hariho umuntu yari mu muduga munini miduga y'igipolisi ziriruka wari pembe niwe niyo yaguye mu mufurege bivanye nuko uwo muduga munini bitashobotse kuhagarara
igipolisi cy'u Burundi kivuga ko ari uburyo bushasha bwo gucungera umutekano Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi asigura ko bikorwa mu ntumbero yo kugwanya kurusha ubugizi bwa nabi bushobora kwaduka canke kubukinga umuvugizi w'igipolisi anahakana ko mu quartier yabayemo imyerekano abajejwe umutekano bafatira abantu mu kivunga
kugira abayorera abantu beje cyarimwe nuko bose bakoreye ikosa rimwe ivyo navyo ibishoboka icikora no gukizura kugira ngo bakinge kandi n'abanyagihugu babone ko baremye babone ko abajeje umutekano abari hafi maze bakomeze mirimo yabo atacho bino abajeje umutekano abantu ntibabahunga ahubwo babahungira ko no kumenyesha yuko uno munsi hajya ahantu habereye imigumuko ry'amakaratsi ya niyo ngamugisa garasha bujumbura uno munsi abanyagihugu baho nabantu bakorerana neza cyane n'abajeje umutekano mu gutanga makuru kuburyo uno munsi hajya ahantu hasigaye hatekanye cyane bivuye urugo ruhara abanyagihugu bahavuye bajijuka batangura kumenya uruhara rwabo mu bijyanye no gucungera umutekano wabo bahisemo inzira nziza kurondera amahoro mu gukorana n'abajeje umutekano
kuva hatanguye kumvikana urwamo rw'amasasu n'amagrenade mu ijoro mu makaritsi yamwamwe y'umugwa mukuru Bujumbura mu kwezi kwa gatandatu hagati umwaka uheze inzego z'umutekano zarongereje ibirindiro vyazo mu mabarabara makuru makuru na mato mato naho ibanza byo gusuzumira ko imiduga checkpoint byaragwijwe rwose haheza amezi hafa atandatu urwamo rw'ibirwanisho rwaracureshe mu ijoro kubera ibyo naho haja haba ibitero mu bunywero bitandukanye n'ibirabo byari byarugaye byinshi byarasubiye gukora kubera abajejwe umutekano akenshi babiba hafi nubwo ababijamwo bagabanutse Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eroje uri kaneza kuri iyo nkuru Kandi naho abarundi baharugwa mu bihumbi nibo bari bamaze kumenyekana ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda biboneka ko hari abanyagihugu bato bato benshi bavuga ko bakuru ubuzi bwo kurima abafise imirima n'ayandi matungo bavuga ko bayasizeyo muri abo igihumbi hari abagera ku 200 baciye mu ntara ya Ngozi nk'uko umushikiranganje w'intwaro yo hagati abimenyesha ni nkuru ya Jean Bosco Ndarurinza
ni ku cyambu cha shenge kuruzi akanyaru rugabura igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda abasoza bariko bajabutsa abarundi bavuga ko birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda abashitse ku butaka bw'u Burundi babanza kwereka abajejwe umutekano ivyo bazanye byose
ibiki none bako kwimana n'ikimbe ngatumye ko tujyawe ni mudunga mena hasa na trend w'amenwa
aba barundi baturuka mu ntara za Kirundo cyane cyane muri komine Ntega Imuyinga Ikarusi n'Ingozi bavuga ko birukanywe ubutarariye n'utwabo batatuzanye
vuye mu Rwanda noneho nanagiye gusoma batugirije inama ati nimutahe kubaka igihugu cyanyu nimwashaka kugaruka nimwamara gushika kuri komine zanyu musabe rwose passe babaho uburenganzira nk'uwarimye hazasarura twiwasubireyo n'amahoro
nari ndamaze ikiringo cy'imyaka 2 nacingera nyene tukapagasa bisanzwe twaba no ku muntu w'umuyobozi noneho nyuma umuyobozi arambwira ati ubu abarundi abayobozi bafatinga bafashe ingambo yo kubasubiza iwabo kubera amakosa agenda aboneka hano mu Rwanda ntago bagomba kwihanganira abarundi barimo hano mu Rwanda ngo no gutaye wabo
ayo makosa bababwiye ariko araba mu Rwanda n'amakosa nyabake
reka ntiyashoboye kuyambwira kuko yavuze ati amakosa ntago mugomba kuyumva
n'ese ndibishimwe nari meye bishimbo nene natinze ingurube nitwa imushi abampa 17 nguramo amasafuriya 2 nguramo ntizunya ni radio cassette byose sizi zese zeyo nika ninda mwana ngaba ikwenga batabe mfuko yarimo niba fa abantu 1990 byose
hari nababwiye ijwi rya Amerika ko bahitishijwemo kuja mu makambi impunzi canke gutaha
kwari kuvuga ngo bazotujyana ku murenge ngo baduhe ngo rise pasi kubundi ngo baguhitishemo ngo kujya mu nkambi no kujya ngo no gutaha kwaga twahisemo kuza nyene
harabahisemo kujya mu nkambi
oya bose bahisemo gutaha kuko ntitwari twagiye dushaka inkambi twebwe twari twagiye kwihahira
ngo barabivuga nyene ko uwo bashaka kujya mu nkambi yabisaba natwe duhitamo gutaha
mu nama bari ngo tujye kumva inama kugira ngo badutware ku murenge baduha dutwara mu nkambi kuko turabankira kwa tutagiye duhunga tutuzataha
kuruza akanyaru hari abanyentega benshi bari baje kuraba abo bomenya
twebwe arabatoza bakoze
ngo baje baje gupagasa abandi bagiye kera baratura bwo bari ngo baraza amuga gusama abantu baje bahunze nabo timo turabonamwe
arabo wamenyemo
bari
bamenyemo kandi
mwabona habi wacu kumugore bakora hano hafi ku gidesane bwa yagiye gupagasa ntiyagiye ari impunzi yagiye gupagasa
Pascal barandagiye umushikiranganje w'intware wa gati mu gihugu yahavuye ahashika ku mugoroba w'u wa gatandatu abanza guha ikaze abo barundi
leta y'u Burundi nico gituma yashimye kuhishikira ibicishije kumushikiranganje intware wa gati n'isho zo gukunda igihugu kugira ibakiye tubahaye ikaze karibu iwanyu mubanyu mushikiye mubanyu babahaye ikaze mu gihugu cyanyu kandi cy'amavukiro n'umwanya kandi utabaremesha
umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu ati ivyabaye n'ikimenyetso cy'uko Uburundi bufise umubanyi mubi
abacha abonye ne ni hafa amajana 8 kuvuga amajana 796 n'abandi baguma baza tumaze kumva ko abaciye ingozi bariko bararenga 200 kandi turumva ko nabandi baguma birukanwa bataha ibyo birafite ico bivuga icambere yivuga nuko dufise umubanyi mubi nta gishasha kirimo nta gitangaza kuri twebwe kuko yaramaze kuvyerekana akatari gake dufise umubanyi mubi nta cari gutuma abirukana ubutarariye narirya n'abari mu ikambi y'impunzi twasabye yuko abashaka gutaha ariko bagataha kugeza n'ubu bakiburagizwa ngo ntibatahe
Pascal barandagiye yasabye ko abatahutse nabo nyene bocungana kumvo zo gukomeza umutekano
ikibujijwe citondegwa ntihakagira umuntu atashe cyane yo kunyegeza muri mwebwe atereka ngene njahe n'abandi ngo havaze abari batangura kudurumbana ngaha uko mutashe nibaza ko muzinanye sivyo mushingana igisho mukabona utangwe kuraba ruhenga agatangura gukoreshwa akifatanya n'umwasi ntaduterane intambwe
ku mugoroba w'uwa gatandatu umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ari kumwe na buramatari w'intara ya Kirundo co kimwe n'abaserukiye umuryango uraba ivyimpunzi ku isi HCR baci batangura gutunganya uko abo bantu boshika iyo baturuka ariko habandanije havugwa n'abandi baguma bashika kuruzi Akanyaru barindiriye kujabuka Umushikiranganje Pascal barandagiye yasavye ko abajejwe intwaro bo kwegeranya mu makomine imfashanyo z'imfungurwa mu kurindira iza leta zogaburira abo bantu muri komine Ntega ku nkengera z'uruzi Akanyaru Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Arakoze cyane Jean Bosco ndarurinze tukivuga ku barundi bahungiye mu Rwanda kubera ukutavugwa kw'ababa mu bisagara mu Rwanda nyene babandanye bitaba imana urongoye impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda hasigura ko benshi bapfira mu nzu batigeze baje kwa muganga kubera kubura uburyo bwo kwivuza inkuru ya Tabita Mukamusoni
mu bintu nyamukuru impunzi zifitiye uburenganzira ku isi yose harimo gufungura kuryama kuvuzwa no kwigisha abana ivyo bikogwa n'ishiramwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi HCR rikoranye n'igihugu kiba catanze ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda uburenganzira bwo kuvugwa ku mpunzi ziba mu bisagara buhabwa bamwe bamwe bivanye n'imyaka umuntu afise wiri nkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara avuga ko imigwi ivugwa ari imigwi y'abantu badakora cyane abakora cyane ntibavugwe
impunzi zahunge mu bisagara bamwe bafungura nabi bigatuma habaho ingwara ceziyadukiza usanga mbere bamwe nabwo bagwara nkarose bwa buryo bwo kuja kwa muganga ugasanga rero cyagwara ingwara icimuhitana kuko hari ingingo yafashwe na ASER bavuga yuko abazovugwa ari abana bafise imyaka 11 na mezi 11 kuva ku busumwa na kivuka na bakenyezi bungenze nabo baravugwa ku buntu ariko kuva ku myaka 12 gusha ku myaka 69 abo onye bavura gusa za ndwara z'ibyaduka
ikindi ubuserukira impunzi ziba mu bisagara byo mu Rwanda avuga nuko nabitwa ko bavugwa ari bo bana n'abageze mu zabukuru bibasaba uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashikaho bavurirwa kwishira hamwe bita AHA riri ikigali
bwe yuko ariho impunzi ngaziri kure ya Kigali nka Nyamata nka Gisenyi nka Ruhango na Muhanga abo rero baragira ingorane mu kwivuza ko bisaba yuko uyugwaye utiza kuza mu gisagara cha Kigali kandi ugasanga aho hantu na hantu hamwe gusa icyo gituma twosaba ngo abatwumva leta y'u Rwanda turazi ko ifise mu ruhara runini nya kugira ngo abantu bashobe kuvugwa neza hase irafise mu ruhara n'abafasha nabone barafise mu ruhara runini nya
Maria namusanze ku biro vya AHA aje kwivuza afite imyaka 64 avuga ko hari ingwara zimwe zimwe nabo nyene batemererwa kuvugwa bivuye ku mategeko ya HCR
kwavuwe kandi batwakirie neza miti twarondera twayironse ni pimo vyo muri laboratoire baragupima je nibaza ko amaso canka amenyo batakuvuza gukubera uko narabajije bambarira ko amenyo bidashoboka wewe nyene ari wivuze n'amaso kandi bonyene ntibashobora kuvuza wewe nyene urayivuze niyo urumugwayi urembye cyane transfere zarenze zitandatu mu kwezi canka amezi atatu twashobora kwigura
transfere zitandatu ku muntu
si ku muntu abantu batandatu barenze we windwe inturonko
Justine nawe namusanze kuri AHA aje kuvuza umwana asaba HCR na leta y'u Rwanda kuvuza imice yose kuko imunzi iguma ari imunzi na buryo baba afise
je nanje kuvuza umwana bamuvuye batwakiriye je numva bari bakwiye kudufasha twese tukavugwa kubera ko twese twaje duhunga amafaranga yo kwivuza none bibabyoroshe kuyabona barakwiye kudufasha twese
barasaba yuko ngo ubona dasubuye ugo kwivuza cyangwa kuronka ivyo bindi bintu byose byankenegwa yogenda mu makambi
nivyoroshe ntivyoroshe na gato yuko abantu bose bagenda bagahera mu makambi biba bigoye kuba umuntu nyene ashoboye kuronka ashobora kurara mu gisagara mugabo siko abashoboye no kuronka uko yivuza
uri nkuru nziza we asaba ko impunzi zose zovuzwa kandi bagatanga uburenganzira bw'uko impunzi zovurirwa ku mavuriro ya leta yo hasi ivyo bita centre de santé mu gifaransa kuko kwivuza bica biba ingorane no kubasanzwe bafite ubwo burenganzira nayo abatavugwa ngo ni bapfume baronswa mitiwele kugira kwivuza vyorohe mu bushikiranganje bw'impunzi nibiza mu Rwanda midima bo basaba impunzi yose ibona kwidashoboye ubuzima bwo mu bisagara kuja mu makambi y'impunzi kuko aba mu makambi byose barabironka kandi ku myaka yose ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze cyane Tabita Mukamusoni aho mu Rwanda mu Burundi hagiye haraba ubwicanyi bukabije mu myaka itandukanye kahise k'igihugu kugeza n'ubu ucibonekeza mugenzi wacu Fadeki Mundikije mu kanya gaheze yavuganye na professeur Deogracias na Terence Mushano kuri iki kibazo c'ubwicanyi Terence onumunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryabacitse ku icumu ase genocide cirimwo hari mu kiganiro muri sanga dutega amatwi kuvyo baganire.
Muziko bi murakoze kugira ngo ushobore kugira ikintu cyakuganye kuri ibyo bintu by'ingorane zagiye zasikira igihugu. Ni batanu kuri ibintu byabaye muri bito tutavuga ko ari ya kera cyane kuko nta myaka ijana iheze bitanguye ahetse imyaka mike cyane itarashikana 50 mugabo iri kwiregereza ariko ikigoye ni uko usanga nk'uko bivuze bifata ubwoko bwose ubwoko bwose bifata kubera igi kubera bamwe baratangura abandi bakihora hamariho ibintu nk'ibyo bigitangura ariko mu nyuma harabaye aho usanga mu mwaka w'2015 wasanga hariho abahutu n'abatutsi bari ku ruhande abandi batutsi bari ku rundi icyo ni ikintu gishasha nibaza ko gishobora no kunadufasha kugira akazo hakiriho abantu bahanganye bitwa ngo ni ubwoko buhanganye n'ubundi icyo kirashobora kudufasha kugira ngo turusheho kubivamo ariko gusubira inyuma rero karara ibyadushikiye kuva mu 1961 1995 1993 haba n'ibyo mwakoreze birafite isano cyane cyane kubera bituruka ahenshi kudaharanira ku kumerana mu gifaransa navuga la non acceptation de ce projet c'est dire hariho ukundo umwe wese agira ati nibyo biza gutwara nibyo biza kutahizira ubundi ariko ivyo nushaka byaje no mu nyuma mugabo mu ndango ya byose harabaye ndiva no kugasuzuguro no kumigenzo yari sansibiro mu Burundi akaba umuntu asuzuguro ubundi ibyo ndabivuga kubera
none kamushikana he Deogracias nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose
cyo kwihorana muravuze n'ico kibazo cyo gusuzugurana ikintu cyo korwa kugira ngo izonge sombi ziranduranwe n'imizi n'ikihe mu kanya gato cyane gose
yakugira imana ibatanuze yuko no kuri yabatosho n'ubwo zaherere akicara kiyumvira kuko nta numwe muri bose uko ari cyane batatu nta numwe agituye ubutsemo mu kamatiko turasubiranamo nta numwe yunguka na buhoro buhoro icyo rero umuntu amaze kukibona ko atanyongerimo kuri umwe wese kandi tukemera yuko n'abaza hanze babidutuma cyane cyane baba bafitemo inyungu bagomba kuduterera kugira ngo baronke ingene baza kudusahura cyane cyane ibyo twumva twashobora kuja hamwe no kuri tukumvikana
icyo ni ikintu icyo ni kintu abarundi bakwiye kumva ko muravuze ikintu gihambaye cyane gose n'uburyo bwo guteranya abarundi bakaryana ku bintu ataho bihagaze kandi ibintu mu bindi bihugu ahubwo abantu bashaka kubyisunga ubudasa kugira ngo bubake igihugu eka bunge n'ubumwereka tubaze n'umushyira nahe Terence Mushana nawe nyine atubwire kuri ubwo bwicanyi mu Burundi ayo mahonya bwoko bwicanyi kwihorana gusuzugurana ibyo bintu bidahera biguma bigaruka imyaka yose mu shiya na Terence Mushano ku bwanyu biva kuki
murakoze umushinga na FRD nagira ndamuse umugenzi wanje Nkinahamira uko kugene yatanguye avuga yuko imvo ziriho ari ibintu byo kudaharanira no kwihorana ariko rero mu bisanzwe ubwicanyi bwavuye muri mu bwabaye mu Burundi kuva 1965 murambaye imyaka 51 igice cy'ikinjana ni ubwicanyi butagira imvo n'imvano kuko basobokuru bamyeho abahutu n'abatutsi kandi atawanja wangura baraba muri ico gihugu barakigwanira baragikingira umwami rugamba aracagura abarundi bose kirabakwira ariko rero murumba 1965 igihugu kimaze imyaka 3 cikukiye hakiye haba ubwicanyi bw'ibonyabwoko cyatutsi mu bukeye n'ubusangana hangera mu 1972 mu Burundi ubwicanyi buramara inganda 1988 tega marangara 1993 n'imyaka yakurikiye gushika mbere naho oni yasizeho ishyirahamwe umugwi mpuzamakungu gutohoza ukemeza ko habaye icaha cy'umunyabwoko mu gihe hari habaye na kudeta y'ukwica umukuru w'igihugu w'ico gihe Melchior Ndadaye ivyo rero nta muntu yovuga ngo birafise ishingiro benshi bitwaza ngo bapfa ubutegetsi mbega hategeka abarundi bangahe ku miliyoni hagati y'icyenda n'icumi ni ukuvuga yuko abategetsi baba bake mugabo ntibyumvikana ko bokwegera mu rupfu bene wabo ubwa mbere hoho iki gihugu uko kingana gitegerezwa kuzobaho kiramwo ubwo bwoko bwose mbere n'abanyamahanga bakaronka ikibanza nta kimvo nimwe na ntoya mwe twebwe mwishyirahamwe ase genocide cirimoso turigera tubona yayotuma abantu abarundi bamarana nta mvo
nimwe n'ivyitwaje Mushana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko kuva imbere yo kwikukira abarundi bose bari bamwe bagwanira igihugu eka mwavuze n'umwami yacaguye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi basubire bisunge iyo mico ya kera y'ukubahana yo gukundana n'iki
kugira ngo abarundi basubize hamwe kubera imitima yaturagaye kubera habaye abantu bagize intuntu n'akabonge bakicirwa abantu ico subiza hamwe uburundi kikunga umurundi yoba intahe hoba ubutungane hoba ukuri kutanyoganyoga mugana ukuri bimwe atazo gusiga n'inkore ku maso
murakoze Mushana Terence reka duhe ijambo n'abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bari kwa twumviriza turi kumwe na Jerome Mirweneza murafite ikibazo murafite icyumviro murafite icyo muterera mu kiganiro turi kumwe n'abashyira nawe babiri deo gracias nina hamira hamwe n'umushyantare Terence mushano
ego twebwe twebwe barundi mu isanzwe turabona ko ibintu aho bigeze cyabaye rudozi twasaba nk'abarundi bari hanze ko bohunguka ama makonga kadufasha bakaja mu biganiro cyo bahengami n'ibyo mbona byafasha urundi
murakoze Jérôme professeur deo gracias nina hamira mwavuze ingorane ziri mu Burundi gusuzugurana ika kutihanganiranira ika hamwe n'ibindi cimviro cha Jérôme ni cimviro gishaka gufasha abarundi boje mu biganiro bakene kuja mu biganiro cyane 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 ubanza bagahindura niyo mitima yabo
ego cyane jewe ndakubwire hari akantu kanje mu mutwe kubera Terence na musabye mumbabarire kuko sine namura mukije mugabo reka ndamuramutse none ndamuburukiye ko ndamusubize mu ndona mu ndumane ko nawe yandamukije
yego
nuko rero mugenzi ngenzi baze n'ukuri uko ibintu byabaye urabona amatariki yavuze na tukatwa yavuze mu ntango n'ibindi byagenze watanguye n'uwasubiye ibyo tugiye ko ndibaza ko tuzajya guturonga udushika ubu twashaka twasaba byirengagiza uko umwe wese arazi igihande ariko hari aba kandi wese ndavuga ngo tukuri ibyo rero twashaka tukaba tura cyane cyane umuti nibaza ko twahagarara kuri icyo kintu gikomeye cyane nje yenze rero kuri iki kibazo cy'uyu murandi ni ukuri ni byiza cyane kuko ahantu hose hari abantu bantu hari ibiganiro hamariho ikintu bitagira ngo bumvikane urabona mu muryango ni uko umugabo n'umugore cyangwa ababyeyi n'abana kugira ngo umuti hamwe bumvikane ibyo ni ibintu byumvikana cyane rwose mugabo ingorane ziza kutera ni uko bigira ahantu hamwe usanga umwe agenda ku ruhande rw'ikintu sinshakonana bidakungana na gahunda sinakubonana noneho iyo babyiye byerekeye igihugu hari aho hacaja mu ndi gihugu y'amategeko ayo mategeko rero tugomba kuvuga amategeko yerekeye ibiruwa zaba fondamentali cyangwa ibiruwa zisanzwe zo gukora mu gihugu mugabo ari wose ijye konvensiyo akabose de desiziyo bivuye d'un cote comme de l'autre nko mu Burundi hariho de desiziyo za Nations Unies kaba nare n'akorwa gusabaye akamwe n'izindi n'imazabaye n'iki gikutse n'icyo byose nibaza ko twebwe ngaha biragoye umuntu acapa umuti ubonye na madame ko tukimeze n'icyo mugabe ikintu cyo n'ikintu cy'iko gikomeye dushobora kumvikana n'uwo mutavukanye dushobora kumvikana n'uwo mutavukanye ubanza kuyahaga hanyuma rero umwe akavuga ubundi akavuga ubwo mugahishukana nyakubwira Imana Frederic hata kuri kuriho nibaze ko atandukana n'uko abantu bayanga
uko kuri nico kibazo cama kigaruka gihe cyose tugize ibiganiro n'abarundi bavuga ko bonyine batavugana ukuri reka tuce tubazana Terence Mushana mu gihe abarundi batari ko baravugana ukuri ivyo biganiro bizoronka inyishu ibazo vyo mu Burundi mu gihe kirekire kirenga ya myaka nka 10 hera ugasanga bari ko araryana basubiye nkuko bavuga mu Faransa muri case de part bagasubira muri bwa bwicanye ikintu mubona cokorwa kugira ngo ivyo biganire bigira kamaro kugira ngo abarundi bahebizange so zose twavugana ikihe mushyantahe Terence Mushano
ubwa mbere hoho kugira ngo abantu bavugane kuri nuko batangura kwemezanya ko bakosheje iyo umuntu avuga ati iki karakoze iki kirera kirirabura nta mpari zibihuza n'ukuri kuba kuri ngaho abantu barishwe abantu baguma bapfa haheze imyaka ine bagasubira haheze imyaka ine bagasubira ibyo bintu kugira bihagarare bategerezwa ubwa mbere hoho guhagarika umutima w'ubwicanyi
rakoze cyane mgenzi wacu Frederic Nkundikije yaganira na Professeur Deo Gracias Nkinahamira na Terence Mushano ku kibazo cy'ubwicanyi bwenda bwibonekeza mu Burundi kandi bukaba bwana hereye no muri kahise cy'igihugu Mwakoze kudutega amatwi ahani naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro mubandanye mwumviza ibiganiro by'Radio Ijwi rya Amerika murakoze.